ni radio yijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Amashyirahamwe y'abanyamakuru n'aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu arasaba Leta y'u Rwanda kwemera ko hakurwa iperereza ryigenga ku rupfu rwa John Williams Ntwari. Babisabye mu gitaramo cyo kumwibuka cyaraye kibereye inayiro bi muri Kenya. Abangavu bakorera uburaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu Rwanda barasaba ubuyobozi kubafasha kugira ikindi bakora bakava mu buraya.
Keretse aho menye 100,000 ngareba n'ikintu jururiza ngahamwe nabandi ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabireka. Bose muyobozi nje bayambaye ndabwo ntagaruka. Nanje kuko ndi kureba uri kumba aho bayambaye ni izina ry'Imana. Uwakongera kumbona mu muhanda yangorera ibyo ashaka.
Umwe mu bakobwa bavuganye n'ijwi ry'Amerika mu Burundi hafashwe icyemezo cyo guca gukoresha amacupa ya plastiki yakoreshejwe kabiri. Abari basanzwe bayakoresha barasaba Leta kuyasimbuza ibindi bikoresho.
Leta yoci dufasha ikashizana ibindi byoza bisubirira ibyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramo nimba ari kudandarizamo dukoto cyanke amamesa kugira na wadosharonka ikintu igiciriritse kija mu kibanza cy'ivyo bazoba bakuye mu kuri yo bikoze.
Umucuruzi uvuga ku cyemezo cyafashwe n'ikigo gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibicuruzwa BBN mu Burundi. Iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Muriwe neza Veniste. Turayahera kwivugwa mu karere ka EAC ishyiramwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika. EAC isaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisigura ku ngingo yafashe yo kwirukana abasirikare b'u Rwanda bari mu biro bikuru by'inteko za EAC zifite icyicaro gikuru i Goma. Ibi biri mu rwandiko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Dr. Peter Mutuku Matuki yandikiye icyegera cy'umushyikiranganji wa mbere akaba n'umushyikiranganji w'imigenderanire wa Congo Christophe Lutundula. EAC ivuga ko yamenye kandi itegwa n'amakenga n'amakuru ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2023 abaofisiye batatu b'u Rwanda bari muri izo nteko z'akarere birukanywe n'ubutegetsi bwa Congo. EAC yibukije icyo gihugu ko irungikwa ry'abo basirikare ryumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango aho bari mu nama ya COP 27 yabereye i Sharm el Sheikh muri Misiri ku itariki y'indwi y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze. Yibukije kandi ko ku itariki y'umunani ukwezi kw'icyenda umwaka uheze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano yo kohereza inteko z'akarere mu buseruko bw'igihugu. Ayo masezerano yemereye abari muri izo nteko kugira ubudahangagwa no koroherezwa mu kazi kabo ka gisirikare. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere guheze niho ibiro bikuru by'igisirikare cya FRDC byasohoye itangazo rivuga ko abasirikare b'aba ofisiye b'u Rwanda bo mu nteko za EAC basabwe kuva ku butaka bwa Congo. Iryo tangazo ryavuga ko ari ingingo ifashwe ku mvo z'umutekano. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, komisiyo y'igihugu yigenga ijejwe gutunganya amatora ivuga ko yagabwe ko igitero ku munsi wa gatatu ku mabiro yayo muri leta ya Anambra mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Iyo komisiyo ivuga ko udusanduku hafi 70 tw'amatora twasambuwe ndetse n'ibindi bikoresho byo gutora birononekara. Abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkoho bateye kandi ikirindiro cy'igipolisi muri ako karere nyine bongera bica umwana w'umuyabaga w'imyaka 16. Ibi bibaye mu gihe Nigeria yiteguriye amatora ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugo makungu Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yasabye Leta ya Sudani gukoresha inzira zose zijyanye n'amategeko ikisubira ko ku ngingo yafashe mu ndwi iheze yo kubohora umunye Sudani yaciriwe ubwo gufa yagirizwa kwica umudiplomate w'umunyamerika mu mwaka wa 2008 Abdel Rauf Abu Zeid yaragiriwe n'icyaha cyo kwica hamwe n'abandi inyuma yo kwica umunyamerika John Grenville hamwe n'umunye Sudani bakorana bose bakorera ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID Amakuru kuri Amerika kandi mushikiranganje wa Amerika w'imigendranire n'andi makungu Anthony Blinken yarafashe urugendo cyo kuwa kane yerekeza mu Bushinwa agiye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ku bibazo birimo intambara y'Uburusiya muri Ukraine uguhanahana bidandazwa no gukorera hamwe mu kurwanya ibiyayura mutwe ariko aba republikane mu bashinga amateka ba Amerika baranegura leta ya President Joe Biden ko atakinini ibiganiro bigiye kuvamo Blinken azoba abaye umushikiranganji wa mbere w'imigenderanire wa Amerika agendeye Bushinwa kuva mu 2018 uru rugendo rwihuta akoze muri icyo gihugu rusa n'urutagiye gutorera inyishu ukutumvikana kuri hagati y'ibyo bihugu abategetsi ba Amerika bavuga ko ingendo y'Ubushinwa mu guhanahana ibidandazwa ari iyo kwikwegera ko Ubushinwa bwagirizwa kandi kwiba amabanga mu by'amahinguriro no kugira iterabwoba kuri Taiwan abanegura leta ya Biden bavuga ko bisa kandi nuko Ubushinwa atacyo buhindura ku mfashanyo buha Uburusiya mu gihe bukibandanya intambara muri Ukraine Amerika ntiyiteze kandi guhabwa abanyamerika ivuga ko bafashwe babeshewe n'abategetsi b'Ubushinwa muri Sena ya Amerika ho abasenateri 14 bavuga ko ari kugirira propagande umugambwe w'abakomunista w'Ubushinwa kandi atacyo Amerika izohungukira
urakoze Aloise Bigirimana mukomeje kumva radio Gijwi ry'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram YouTube na Facebook adresse yacu ni byo radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri uyu wa kane mu ijoro i Nairobi muri Kenya habaye igitaramo cyo kwibuka umunyamakuru w'umunyarwanda John Williams Ntwari witabye Imana mu kwezi kwa mbere icyo gitaramo cyateguwe n'amashyirahamwe y'abanyamakuru n'aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu barasaba leta y'u Rwanda kwemera kwakorwa iperereza ryigenga Nairobi eloge wirikaneza
Ishyirahamwe ry'abanyamakuru bakorera ibinyamakuru mva makungu baba mu gisagara cya Nairobi mu rwa mukuru wa Kenya niyo ryatunganije icyo gitaramo cyari cyitabwe n'abanyamakuru cyane cyane baturuka ku migabane ya Buraya na Amerika hamwe n'abakuru canke abaserukira amashyirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu y'abanyamakuru n'ahanya gateka kazi na muntu Abashikirije amajambo bose abamuzi abamumenye yamaze gushengera nabigeze gukorana nawe bamutatse nk'umugabo yakora umwuga wiwe atankunzi kandi w'intwari batizina n'iryo muntu Irungu Houghton umuyobozi nshingwa bikorwa muri Amnesty International gisata cha Kenya avuga ko inzego z'umutekano n'ubutungane zikwiye kugira amatohoza kucoba cyarahitanye umunyamakuru Ntwari
It is just so tragic that Rwanda has lost this son and in such mysterious circumstances and therefore as Amnesty International we
birababaje rwose kubona Rwanda rwabuze umuhungu wabo mu buryo budatahuritse nicyo gituma nka Amnesty dusaba ko hakorwa amatohoza yimbitse kandi y'ukuri kugira hamenyekane icyamuhitanye tunifuza ko hoca haba gukurikirana bo barabigizemo uruhara baramutse bamenyekanye birahambaye ko mu gihe nk'iki ubutegetsi bw'u Rwanda bw'umwizera abantu muri rusangi na cyane cyane abanyamakuru ku mwuga w'itangazamakuru atari ukwishora ku icumu ku munyamakuru akora amatohoza atabwirizwa kwica igipolisi n'ubutungane bategerezwa gukora batiziganya kugeza isi yose imenye icyashikiye John Williams Ntwari
Muzaki mu maserukira CPJ muri Afrika y'ubuseruko ni hembe rya Afrika n'ishirahamwe rihanira ubwigenge bw'amenyesha makuru rifite icyicaro New York muri Amerika. Asaba Leta y'u Rwanda kureka akaza abahinga mva makungu bayifasha gutohoza ku rupfu rwa Ntwari. Atangura avuga ku bimenyetso byofatirwa ko kubera igipolisi cyavuze ko mugenzi wacu yaguye mu isanganya ryo mu ibarabara.
Are there images of the accident, for instance? Who has been arrested? Was there any examination of his body after the fact that maybe points?
Hari amashusho y'isanganya yoba hari, hari uwo yarafashwe, kuba harakoze ibipimo by'ikizigaciwe kugira hamenyekane icamwishe. Amatohoza yuhindura isura mu gihe hoza nk'urugero abahinga babone canke ubumwe bwa Afrika bafise ubunararibonye mu gutohoza kubwicanya indengabutungane ku gushimutwa kw'abantu. Abo nibo batubwira n'ibinyishu zatanzwe ku byashikiye Ntwari mu mwanya wa mbere ziri mu muco kandi zizewe.
Bwana Rungu nawe yibaza ko mu gihe President Paul Kagame yogica ashikirije kuvurwa Ntwari byogico bihinduye cyane.
It is time that President Kagame pronounces himself on this.
Iki nicyo gihe cy'uko President Kagame agira icyavuze kuri iki kibazo. Ibi byotuma haba umwizero urwikekwe ruvanwaho ku camwishi. Mu ndwi nkeya, umunyamakuru yakora ku byerekeye ibiturire muri Kameruni, Martinez Zogo yishwe, President Paul Biya yaragize icyo ashikirije asaba ko haba amatohoza. Nibaza ko President Kagame yari akwiye gukora nk'uko. Wiyumviriye ku Rwanda, iragira imwe mu yakomeye President Kagame zibukirwaho ni ukurwanya ibiturire kubera iki yocecekesha itangazamakuru n'impirimbanyi bafise igikorwa cyo kurengera inyungu z'abanyagihugu mu gihe abantu bashatse gushyira imbere inyungu zabo ku giti bwite aho kwitaho inyungu rusange.
Nabajije Muzoki igituma asaba ko haba amatohoza ku rupfu rwa Ntwari kandi igipolisi cyamaze kuvuga icyamuhitanye akaba atari nawe munyarwanda wa mbere bivuzwe ko ahitanywe n'isanganya ryo mu ibarabara.
The truth is we wish we didn't have to do this. The reason we are doing it.
Yukuri twakwifuje kutabikora ariko igituma nuko urabye byabaye. Aha tuvuga umunyamakuru yavuze kenshi ko ategwa ubwoba. Yanavuze ko yarukutse impanuka zisa n'izateguwe. None hapfuye mu buryo asa nuko yari yaravugishijwe. Tubwirizwa kubaza ibibazo kandi ibyo bibazo bitegerezwa kuronkegwa inyishu. Amakenga yuko uwo mugabo atahengeshanya kuvuga ko ageramiwe kubera akazi kiwe yoba yarishwe abwirizwa guhera. Nta kindi twifuza ni umuco n'amakuru ahagije ku byashikiye Ntwari. Leta y'u Rwanda ifise uruhara rwo kubikora.
John Williams Ntwari yari azwi nk'umunyamakuru atajya umunwa, akaba ijwi ry'abatarifise kuri bamwe, akabonwa nk'umwansi w'igihugu ku bandi, ku buryo hari abanditse igihe yashengera bati u Rwanda rwabuze umwansi. Yitabye Imana ku wa 18 ukwezi kwa mbere guheze, nk'uko vyatangajwe n'igipolisi cy'u Rwanda cavuze ko yaguye mu isanganya ry'ipikipiki yariko yagize. Ku wa 31 uko kwezi, amashirahamwe 90 yo ku isi yose yasohoye itangazo asaba ko baba amatohoza yigenga yerekana mu mizi uko yasezeye isi. Leta y'u Rwanda ntakiravuga kuri bino bisaba. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika yasabye urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kugira icyo ruvuga ku maperereza yakozwe n'inzego zibishinzwe za Leta y'u Rwanda no kubisabwa n'ayo mashyirahamwe. Ubusabe bwacu bwakiriwe. Umuvugizi wa RIB bwana Thierry Murangira yari mu nama. Tukivuga ku Rwanda, ikibazo cy'uburaya bukorwa n'abangavu kimaze gufata intera ikomeye mu karere Karubavu. Uburaya bukorerwa mu ruhame, barasaba ubuyobozi bw'akarere Karubavu kubagoboka. Baravuga ko babayeho mu buzima bubi. Inkuru icukumbuye ya Gloria Tuishime.
Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grand Barrier ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburaya. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho, ahakunze guparika abashoferi batwara za rukurura na zambukiranya imipaka. Witegereje neza na none urahabona imyenda imanitse, yaba iyabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo. Bigaragara ko aha ariho baba. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano we. Tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, aratuganiriza ubuzima bayemo.
Ni ukuvuga ngo iyo umugabo abonetse muza mwahangaha, mwamara kuza mukabikora. Iyo mwahaje se wenda murangije kubikora yaba guhangahe? kutubona se yaba ari inzira nyabagendwa wenda nta bantu basagarira cyangwa se wenda bakaza kubashungera ni nkako nabivuga ariko se hari abantu baba bahari wenda ngo babacungire wenda nk'abantu bagenzi bawe bigenda bite yaba sanze bigenda bite
nuko nyine
ni ukuvuga ngo nta soni muba mufite na nke ni ukuvuga ngo hambona ni naho mwogera kandi ni naho murara
naho muri dushe
ntibatinye urujya n'uruza rw'abagenzi kuko twasanze benshi biyambara ibusa buri buri bari kwiyuhagira icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko bakavuga ko kubugumamo ari amaburakindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu buraya gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo
keretse amanye 100,000 ngareba n'ikintu jururiza ngahamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabireka rwose muyobozi nje bayambaye ndabwo ntagaruka nanjye kuko ndi kureba ibiri kumbaho bayambaye n'izina ry'Imana uwakongera kumbona mu muhanda yangorera ibyo ashaka
ibi byateye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika gusura utundi duce ngo turebe n'iki kibazo ari rusange mu masaha nimugoroba mu gace kazwi nko mu byayi ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriya tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto gusa twamumarira mu kigero cy'imyaka 16 na 17 tumuhimbye uwere aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze mukora uburaya n'abagabo bonye bose asobanura ko ubuzima bubi yabayemo aribwo butumye kugeza ubu yitwa indaya nawe akavuga ko ubuyobozi bumufashije ubuzima bwahinduka
mbashaka amafaranga yo kurya ku manywa akora nawe mfite wo kubana arigihe mburara arigihe njya ababanyine bangire neza barangaburira bose ntabwo mbazi narabe babwiye abantu bose abayobozi b'ahantu bose ntabwo bumva ikibazo cyawe batabakwirukaho ikintu bamfasha banshakira nyine akazi ko gucuruza gusa ntabwo nigeze niga na gato
ku rundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere umuyobozi wunyirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias avuga ko azagerageza kubashakira imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri
hari ibiganiro bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye hari gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma ndetse no kubasubiza ku ishuri kubasubiza mu mashuri iyo biswa abana baba bagifite kuba bategura ejo hazaza heza binyuze mu mashuri no kubashaki kubahuza n'imiryango interankunga ishobora kubafasha
gusa ku rundi ruhande umuyobozi avaho uburere buboneye buturuka mu muryango bikesaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye
ariko mu buryo burambye nuko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano kugaruka ku nshingano yo kubaka uburere buboneye no kubaka umuryango utekanye kandi ufite ubushobozi bwo kwita ku bana kuko nibo Rwanda rw'ejo sinejo n'uyu munsi
Uwimana Shakira n'umugore w'imyaka 45 umaze imyaka 8 akora uburayi ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarizwa muri koperative abiyemeje guhinduka ya Gisenyi ikoperative yiganjemo abakoraga uburaya babuvamo ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya Uwimana avuga ko gukora uburaya ntaho byamugejeje akagira inama abakiri muri izo ngeso cyane abangavu kuzivamo ahubwo bagashaka ibindi byabateza imbere
cyankuye mu buraya kuko mu buraya nta kizubonamo kuko twarakubitwaga bihageje abana bacu bakarabonyine mu mazu aho icyo nashishikariza abagenzi banjye bakibukora nuko babuvamo nabo bakajya ahantu heza nkaho turi ubu tumaze kuba abagore ubundi mu muhanda ntabwo avangwa ngiye nari wa wundi wabandi umugore w'umugabo
ntabwo umwanzi sina nabyo
kuko rero nuko ikintu umunzu hameze neza nashyizemo sima ku mafaranga kuri hano muri koperative
twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka Rubavu ntibyadukundira gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera sida ugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abakora uburaya basaga 25% inshuro nyinshi akarere ka Rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi. Mu gihe kandi aka karere ka Rubavu kungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rubavu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umugabo w'umunya Uganda Musa Hasaya Kesera w'imyaka 68 yashakanye n'abagore 12 ndetse amaze kubabyaraho abana 102, amaze kugera kubuzukuru bagera kuri 600. Cyakora ibijyanye n'ubukungu bwe avuga ko bwifashe nabi cyane. Uyu mugabo yemeza ko abagore be barimo kwibuka gahunda yo kuboneza imbyaro. N'inkuru y'Ijwi rya Amerika mwumva mu Ijwi rya Temistocle Mutijima.
Bwana Musa Hasaya avuga ko mu ntangiriro byari nk'urwenya, ariko bari ibibazo. Uyu mugabo avuga ko bigoye cyane kubonera abana b'ibyo bakeneye, yewe adapfa no kwibuka amazina yabo. Ku myaka 68 akuriye umuryango w'abagore 12, abana 102, umuto muri bafite imyaka 10 naho umukuru agize 50, ndetse nabo bana amaze kubagiraho abuzukuru 578. Aho atuye mu cyaro cya Bugisa mu burasirazuba bwa Uganda, yahindutse urukerereza abagenzi, ariko avuga ko azahagarikira aho kubyara. Ati, nigiye ku myitwarire yanjye idafite ishingiro yo kubyara abana benshi gutya ntabasha kwitaho. Umuryango wagutsuba mu nzu yashaje isakaje amabati yatonze umugesi n'utugonyi duto dusakaje ibyatsi duhomesheje icyondo tubarirwa muri 20 turi hafi yayo. Musa Hasaya ubudafite akazi ati, hamwe n'ubuzima bwanjye bugenda bumererwa nabi n'ubutaka butageze kuri hegitari imwe ku muryango munini gutya, babiri mu bagore banjye barigendeye kubera ko ntari nkibashije kubonera umuryango iby'ibanze nkenerwa nk'ibiribwa, uburezi cyangwa se n'imyambaro. Mu rwego rwo gukumira ko umuryango wakomeza kwaguka, abagore be bayobotse uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ati, ntabwo ari njye, ubuharike buremewe mu mategeko y'igihugu cya Uganda. Musa Hasaya Kesera yashatse umugore wa mbere mu 1972 afite imyaka 17 y'amavuko mu mihango y'ubukwe gakondo. Umwana we wa mbere yavutse nyuma y'umwaka umwe ashatse. Ku mpamvu yamuteye kugushaka abagore benshi, yagize ati, kubera ko iwacu twari abana babiri gusa, umuvandimwe wanjye, ababyeyi n'inshuti bangiriye inama yo gushaka abagore benshi kugira ngo mbyare abana benshi nagure umuryango. Bakuruwe n'ubutunzi yari afite nk'umucuruzi w'amatungo ndetse n'inyama, abaturage baho atuye babimutijemo umurindi bamushyingira abakobwa babo barimo n'abatari bakageza ku myaka y'ubukure. Igikorwa cyo gushyingira abangavu cyaje guhagarikwa mu 1995. Uko imyaka igenda ishira, ubu nta kintu abasha kumenya amazina y'abana be bwite. Arimo arambura impapuro z'udukaye dushaje ngo ashakishe amakuru arambuye y'ivuka ryabo. Uyu mugabo w'imyaka 68 yagize ati, nibuka gusa amazina y'umwana wa mbere n'ay'uwa nyuma, abenshi mu basigaye ntabwo nyibuka, ba nyina nibo bamfasha kubamenya. Bwana Musa Hasaya Kesera yemera ko ajya anagorwa no kwibuka amazina ya bamwe mu bagore be. Biba ngombwa ko ababaza Shabani Magino, umwe mu bahungu be w'umwarimu w'imyaka 30 umufasha mu gucunga ibijyanye n'umuryango. Uwo n'umwe mu bana be bake babashije kugera mu ishuri. Kugira ngo babashe gukemura amakimbirane atabura mu muryango, hategurwa inama ngaruka kwezi. Icyaro cya Bugisa gitunzwe ahanini n'ubuhinzi, ahari imirima mito mito ihingwamo umuceri, imyumbati, ikawa cyangwa yewe n'ubworozi. Mu muryango wa Musa Hasaya Kesera, bamwe bagerageza gushaka udufaranga cyangwa ifunguro bakorera abaturanyi babo imirimo yo mu rugo, cyangwa iminsi bakayiriza bagiye gutashya inkwi no kuvoma amazi, bagenda kenshi ingendo ndende n'amaguru. Abandi nabo basigara mu rugo, abagore baboha imisambi cyangwa bogosha imisatsi, mu gihe abagabo baba bakina amakarita bicaye mu gicucucucu cy'igiti. Iyo ifunguro rya saa sita akenshi riba rigizwe n'imyumbati itogosheje rimaze kuboneka, ise we abasohoka mu kagonyi ke aho amara igihe kinini cy'umunsi we, hanyuma agahamagara umuryango wose aranguruye ngo batonde umurongo bafate ifunguro. Nyamara iri funguro akenshi riba riyanga. Madamu Zabina, umugore wa gatatu wa Musa Hasaya Kesera, ati, ariko ni gake tubona ifunguro rihagije, bisaba ko tugaburira abana inshuro imwe bikaba kabiri y'iminsi yabaye myiza. Madamu Zabina ashimangira ko yaza kumenya ko umugabo we afite abandi bagore atajyaga kumushaka, Ati yazanye wa kane nyuma wa gatanu kugeza agejeje abagore 12.
Urakoze Temistocle Mutijima. Mu Burundi hafashwe icyemezo cyo guca gukoresha amacupa ya plastiki yakoreshejwe kabiri, abari basanzwe bayakoresha barasaba leta kuyasimbuza ibindi bikoresho. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Vyatangajwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryashikirijwe abamenyesha makuru n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi.
Kuva itariki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri nuko muhi bihano birategekanije ivyo umuntu ndiyo birandira ko ariko ubu turiko turabona yuko abo bantu kagatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu.
Ikigo BBN kimenyesha kandi kwa mezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azobaheze. Severes Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'iby'amahingurira akora bitujuje ibisabwa. Uku niko abisigura.
Uru rusansoma tumaze mu minsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi twaciye tugira rusansuma kuri byose beshi ubarasuye mamazi warasangana inyuma. Oya, sivyo dushaka. Dushaka procedure technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze biba ari byiza. Aha turahafitiye ikibazo.
Mugihe leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi, abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa. Abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'Ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo. Uku niko babisigura.
Iyo twasaba leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atangese bishobora kugira ante gutera
isaba ko dukwirwa gufasha umugabo yaruteguye ikintu cy'ubundi ko twosumiramo gukuramo ko dukwacu turadufasha nko kugura mutuvuta
uwo cadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane.
Ntawo kwanka umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Vatikani umunyagihugu muto muto abafise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakinju gusa
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido. Rero wa muntu nawe yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekajya gacupa gatoya gakinju gatoya cyangwa gero kinju rininiya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramwo. Rero leta yoci dufasha igashizana ibindi byoza bisubirira ivyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ro kudandariza mu dukoto cyanke amamesa kugira na adasharonka ikintu igiciriritse kije mu kibanza c'ivyo bazoba bakuye n'ukuri yo bikoze.
Mu bindi byashikirijwe muri ico kiganiro abamenyesha makuru ni kijanye n'amahingurira kuri bidandazwa bidakwije ubuziranenge kwagiye gufatirwa ingingo zihambaye. Ikigo BBN casubiriye kumenyesha leta y'u Burundi ko gifise abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu gisata c'ikigo c'igihugu ugukijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Centea na BBN ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye. Bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe, inzoga, ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
ni hanu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara hamwe naho ne Diane Tana wamfashije kukibategurira mbashimye mwese kwa mukurikira radio ijwi rya America buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umugabo utabatunga ntabura kubatunda murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.